ijambo yashikirije je naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo kukijanye n'impunzi kubera ntanzwe ndi impunzi kugijanye n'impunzi je no vuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta nubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeza vuga icyahungishije izo mpunzi imbonera kure ntacyo yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri 2015 gushika n'ubu bahiga abantu izo zose nta ngingo yafashe ishobora guhagarika zijya mbonera kure ziyokanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu hanyuma ku banyapolitike ntacyo yabivuze ko wewe asa nuwabateye akagere ababwira ngo nibaze ngo imiryango ngo iroguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye aba societe civile nayo nyene yarahunze ntacyo yigeza yivuga ko ni ukuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacyo yabuvuze ko icazokora coteza imbere igihugu niyo twaba turiko turaja izo zose twakije nabonye yuko mu bisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba bari hanze n'aba bari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko ingora impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka
ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndarishimiye rero nk'impunzi igizo umutambi ya Rusenda nka jewe ntiryahumurije kuko ubwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkora mutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye duhunga ubwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntigeze avuga yerekane n'ingene azwiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazina muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazina muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko kuhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyigeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavuganwe na leta haba abitwaza ibigwanisho cyanke abakoresha politike cyanke abo muri sosiyete sivile cyanke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe kongera agaturigwa adusubira gukora mu gihugu cy'ubundi ikigira gatandatu cyambabaje cyane ni kuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opposition uvuze ko igihugu kitagira opposition ni kuvuga abantu bose bazaba biyumvira kimwe nge tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfunze guciroga ntibyaduhumurije aricyo gituma mbona icyiyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe nanize yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse n'ukuri igihugu
jewe ku bwanjye sinobona ko nuhunguka kuko ntacyo yigeze abivugaho ntacyo umuntu yovuga ngo arasubirira mu Burundi kandi atacyo yatanze cyotuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bagakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu
nk'impunzi sinovuga yuko na byanguye neza kubera twese twari dufise amahirwe yuko dutegemeye yuko avuga ati impunzi nizize no kuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tuje hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko uravye ingene yoba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa kwanza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumva nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ryihumure ryigeze rivugwa cyuko niko nawe nabyumvise sino kwitegura guhunguka kandi atigeze avuga yuko hariho n'impunzi cyerekane yuko abari inyuma y'igihugu boba bagiye gutembera no kuvuga sinohunguka kukurumba ni hamwe noca mfatwa nabi
ikindi nacyo cyanejereje ni uko yavuze ni kare hari abantu bakwita ngo ni abanyamigambwe cyangwa abashyiramu kanaka ngo nibo bagiye kugushyikiriza icyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere bari ku munyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi ni uko ntabonye nta muco yatanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu.